Engineer Albert Ndwayo niwe tugiye gufashanya mu buhinga bw'ivyuma n'cuki bakunzi mutezabiri radio isanganiro ndabaramutse ndabanikaze makuru avuga kuno mutaga ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Amashamba ngo afise uruhara ntangere mu gukingira ibidukikije bishikirizwa no muhinga mu bidukikije aherutse kuronka agashimwe kitiriwe wa Wangari Matayi umunyakenyakazi yitanze mu gukingira ibidukikije. Abanyagihugu ku mutumba Rukoba turi muri komine n'intara ya Gitega basaba ishiramwe Regidezo kubanza kubarosa imizibukiro imbere yo gucisha imiringoti mu matongo yabo. Mu ntara ya Bubanza havuga ubukene bw'amazi aho abakeneye amazi meza bategerezwa kuriha amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana atanu. Buramatari uyu ntara akamenyesha ko bariko barakora ibishoboka kugira ngo icyo kibazo gitore umuti. Mu makungu tubashikana mu gihugu cya Cameroon aho Perezida Paul Biya yari afashe ingingo yo guhagarika imitahe ku banyepolitiki batavuga rumwe na leta bakurikiranwa n'ubutungane. Sayo gusa turabafitiye n'ayandi navugwa mu nkino mu kanya isase n'ingingo imwe imwe ukwayo sangwe ikaze.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Ndasubiye kubaramutsa ndabanikaze muri ano makuru tugiye guhera mu gisata cha politiki. Ubuserukizi bw'umugambwe SNL mu ntara ya Ruyigi buridogera abarongo ya makomini ya Butezi na Nyabisinda kuba atariko baraborohereza mu bikorwa byo kugurura ingoro z'imigambwe yabo. Mu gihe kuri w'Imana uwo mugambwe ukugurura ingoro y'umugambwe ku mugwa mukuru wa komine Butezi, umushinga mateka Pascal Bizumuremyi avuga ko umustanteri wa komine Butezi yabankiye kuzokugurura iyo ngoro ku munota wa nyuma. Tumukurikire.
Bwa mbere muri komine ya Butezi baradusabye ibijanye n'ama komite kuva ku mitumba gushika mu ikomine. Ibyo twaragerageje turabigira naho ko mu mategeko nta ama komite asabwa mu mugambwe yo kuva ku mitumba, ariko rero twarabubahira iki tuca twandika tumwereka ahantu dutegekanya inzu ya permanence aremera icyo kibanza ko kuguruye ejo. Rero twagiye tubona ikete ejo hahise gacha bivuga yuko ku munsi w'Imana tutashobora ngo kugurura ngo aba hari abantu benshi ngo aho hantu ngo havuga habera ngo amagiside ngo turondire ubundi munsi w'ibikorwa ngo ariho tukugurura ngo azotwemerera. Mugabo tukacha tubona yuko ari imvazo kutuburagiza nicyo kime no muri komine y'Inyabitsinda naho nyene icitwazo nuko kuva umugambwe senere utanguye muri komine y'Inyabitsinda turigira tutorohereza ngo ni nama nimwe cyangwa tukugurure n'ingoro nimwe. Uyu munsi dusaba yuko abo bastanteri bo kubahiriza ijya uzwe n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kandi bakongera bakubahiriza n'ijambo ryavuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD kuko munyandi makomine baravyubahiriza kiretse ayo makomine abiri gusa.
Amakuru kuri radio isanganiro arabandanya. Mustaneri wa komine we Butezi Georgine Bonima tumwakuye kuri telefone akaba yatumenyesheje ko atamwanya afise ugutanga ikiganiro. Guteza imbere ubuvuzi bw'abakozi no gutegura inama rukokoma y'abakorera mu gisata bijanye n'ubuvuzi hamwe ni bimwe mu byavugiwe mu nama y'iminsi ibiri yabereye mu Gatumba aho yarangiye kuri uwa gatanu. Denise Rwamaheke nako umuyobozi w'ibisata byo gukinga impanuka mu ishyirahamwe NSS yamenyesheje ko inzego za leta zisabwa gushyiraho politiki yo gukinga impanuka zijyanye n'akazi. Tumukurikire asubirwamo mu Kirundi na Charles Makoto.
Inzego za leta zisabwa gushyiraho politiki y'igihugu yo gukinga impanuka zijyanye n'akazi, guteza imbere ubuvuzi bujyanye n'akazi, mu gutanga uburyo bwo kujya kwiga hanze, gushyiraho ubugenduzi buraba ibijyanye n'amagara y'abakozi, gutera igikumu ku masezerano yose ajyanye n'amagara hamwe n'umutekano w'abakozi ku kazi, gutunganya inama rukokoma y'abakorera mu bisata byose by'abatunganiza abashikiwe n'impanuka z'akazi n'izo mu mabarabara, gushyiraho ibihano mu mategeko mpanabyaha y'u Burundi guhana ubusuma bufatiye gutunganya nabi imirimo, guteza imbere amagara y'abakozi, kugabanya ubusuma bujyanye n'itunganywa ry'imirimo, guhimiriza abakozi ba leta ku bijyanye no gutanga impapuro bibaye ngombwa. ababikora batisunza amategeko babihanigwe kwijanye n'uruja n'uruza rw'abantu mu mabarabara hose ubigwamwo amategeko ngendegwa ko agenga uruja n'uruza mu gutuma ibihano bimwe bimwe bibaruhasha kwagura amabarabara no gushiraho ibyankenegwa bituma hakingirwa umutekano w'abayakoresha
mu gisata cy'ibidukikije atamashamba nta buzima kandi ukingiye ibidukikije ubakwingiye umuntu bishikirizwa n'umuhinga mu bidukikije aherutse kuronka agashimwe kitiriwe Wangari Matayi Leonidas Nizigama agahamagarira abarundi kutabandanya bahunyamashamba bagakingira ayasigaye ngo ivyo bizofasha mu gukinga ibidukikije eka mbere ngo bizotuma n'amasoko y'amazi atabandanya gukama tumukurikire kuri mikro ya mugenzi wacu Mireye Kanyange
Kwaronsa gashimwe kitiriwe Wangari Matayi. Wangari Matayi rero n'umupfasoni urangiranwa mu gihugu cya Kenya yaharaniye ibidukikije gushika naho aronka agashimwe k'amahoro Prix Nobel de la Paix mu 2004 iteka kuri twebwe n'iteka ku gihugu ariko kandi n'iteka ku muryango wabo bose biyemeje gukingira ibidukikije kakira rero kakiriye ciye bugufi cyane kuko yazi ko haba muri iki gihugu haba no mu bindi bihugu hari abantu benshi bitanga mu gice bakoze mu kingira amashamba kingira ibidukikije ko muri ibyo bakora ntibibarinde bimenyekane
murabye koko biriko bizimanga n'amashamba temwa ari mwamwe w'amasoko ariko arakama nakayeka mu mutera abarundi
bavuga atamashamba ariho nta buzima kamo rero ntera abarundi nuko byukuri amasigarira y'amashamba asigaye mu gihugu cacu akingirwa nuko kandi umwe wese ahaherereye agira uruhara mu gukingira amashamba mu gukingira ibiti mu kubitera kugira ngo ntibizimangane kuko hari amashamba hari ibiti abantu nabo baraheza bakabaho neza urazi uruhara rw'amashamba mu butunzi bw'igihugu uruhara rw'amashamba mu kugwanya ihindagurika ry'ibihe uruhara rw'amashamba mu kuzana akayaga keza uruhara rw'amashamba nk'uburaro bw'ibinyabuzima byinshi bitandukanye kuko abahinga baravuga ko ibice 90% by'ibinyabuzima burya biba mu mashamba uboneje amashamba rero uboneje ibyo bice 90% by'ibinyabuzima byo nabyurumba biriho kugira ngo umuntu amerewe neza kuko ni magiriranire rero guhera ku muto gushika ku mukuru nuko umwe wese yitanga mu gukingira amashamba sigaye no kuyongerereza mu kuyatera umwe wese aherereye by'ukuri akaba gusemerera akaba kwigisha cyane kunyugwisha abana urwaruka abakenyezi hari icyo hinduka
Uyo akaba ari umuhinga mu bijanye n'ibidukikije Leonidas Nizigama yariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Mire Kanyange nyuma karuko gato tucatuza tubashikiriza amakuru avugwa mu ntara hagati Isazi tandatu zirarenga ko iminota 35 nayo masanyi ne yariya ku mutumba wa Rukoba mu ntara ya Gitega nkabibusa ko ano makuru mushobora no kuyakurikira muciye kuri wezi 3 akaburungu isanganiro akaburungu orenage eka mbere murashobora no gusanga andi makuru atandukanye ku rubuga rwacu rwa Facebook ariko isanganiro Burundi no ku rubuga rwacu rwa Twitter ariko radio isanganiro Hari abanyagihugu bo ku mutumba Rukoba komine n'intara ya Gitega haizi iminsi base kwishira mu regi dezo riraba ivy'amatara n'amazi ricisha imiringoti y'amazi mu matongo yabo kiretse bahawe umuzibukiro iyo miringoti ikaba yari yazuwe mu minsi heze igihe hari ko hubakwa ibarabara rya kaburimbi rifatanya amabarabara ya RNN na RN15 inkurikizi zija ku mashure abiri afise uburaro na tatu adafise uburaro n'ivuriro biri kuri uwo mutumba ndetse n'abanyagihugu baba muri ako karere Gerard Nibigira
Abanyagihugu bahitwa kwibuka kuri uwo mutumba wa Rukoba bavuga ko mu minsi heze hariko harubakwa ibarabara rya kaburimbo rifatanya amabarabara abiri RN2 na RN15 uriciye aho kwibuka byabaye ngombwa ko harandugwa imiringoti yajana amazi mu bice bitandukanye by'uwo mutumba mwishyirahamwe Regidezo riraba iby'amatara n'amazi bakamenyesha ko ishyirahamwe Soje ya Satome yubatse iryo barabara ryatanze ibikenewe byose kugira ngo abakozi ba Regidezo basubize iyo miringoti ubibanza vyayo ngo Regidezo n'ubu ikaba yiteguye gukora ico gikogwa ariko rero ngo hari abanyagihugu banse ko iyo miringoti icishwa mu matongo yabo badahawe umuzibukiro inkurikizi zica zigwa ku mashura birafise uburaro na tatu adafise uburaro hamwe n'ivuriro vyubatswe kuri uwo mutumba ndetse n'abanyagihugu baho kuronka amazi ngo bicaye bagora bagatinya ko bazohava bagwara ingwara zitegwa n'isukurike bagasaba abafise uruhara muri ico kibazo gutora umutura mavuba abakozi bo mu buyobozi ibukuru bw'amabarabara baraje barapima baranaharura umuzibukiro umujyango umwumwe wose uzoronka hakaba hasigaye ko uwo muzibukiro utangwa abanyagihugu bagizwe n'imijyango ine nibo basaba umuzibukiro imbere yuko imiringoti y'amazi icishwa amatongo yabo bakamenyesha ko batabonye mu ntoke uwo muzibukiro batazemera ko iyo miringoti icisha mu matongo yabo igitega Jean Nibigira ku radio Isanganiro
Gerard Nibigira tugukengurukire tuvenga mu ntara ya Gitega dukubikira hariya mu buraruko mu ntara ya Muyinga umwuga wo kujisha inkoko n'ibiseke wari usanzwe ukorwa n'abakenyezi mu mico y'u Burundi ubu wijukiwe n'abagabo mu ibohero rikuru ry'i Muyinga abasanzwe bajeje iby'imibano mu ibohero bagasigura ko kubona abagabo n'abakenyezi bakora bimwe atakuvangura ari intambwe n'akarorero bigana ku iterambere rirama Dieudonné Nzeyimana
Mwibohero imuyinga umwuga umwe rudende niwo uhakoregwa ukujisha icyumviro cyatanguwe n'abakenyezi bafungiwe aba bajisha inkoko abagabo baciye babarabira ko bo baca banonosora ivyo kujisha ibiseke nkuko bisigurwa numwe mu babakurikirana ku munsi ku munsi
hariho besha cyo bibaza ngo babagabo barazi kujisha barabizi nyene barabizi ntibashobora kurera amaboko cyatanguye abagore abagabo bamaze kubona ko abagore babatwaye igene babaho tishureka natwe dusohora amaboko baca baraja ko rero tangura kujisha
abacejwe ibohero nibo babaronderera amasoko y'izi nkoko n'ibiseke ibifasha nk'abakenyezi bafungiwe ngo guterera mu ndero y'abana basize muhira
abakisha leta gusa oya barakora yaba bakenyezi turabahimiriza gukora kugira barondere gutunga babana yasiga hari aha atijya nkoko mubona nabakenyezi bakora
icifuzo nuko imyuga yogwira kugira bitegure nyine bazobaho igihe bore kugwa ngo kuba rero abagabo bemera gukora umwuga wari usanzwe wahariwe umukenyezi muri kayise ngo ni impinduka nziza mu bijanye n'iterambere ridakumira imuyinga Dieudonné Nzeyimana radio Isanganiro
Dieudonné Nzeyimana tugukengurukire tuvenga mu ntara Muyinga tukubitirira mu ntara ya Mwaro aho tugiye kubandaniriza anu makuru mu gisata kijanye n'uburimyi ubwoko bushasha bw'umwavu ukoregwa mu Burundi bwitwa Fomi buriko buratangwa mu barimyi bo mu ntara ya Mwaro bamwe mu barimyi bo muri iyo ntara bakavuga ko uwo mwavu wabashikiriye utevye bamaze gutera ibigori umuyobozi ajeje ubudandaji mu ihinguriro rikora uwo mwavu akavuga ko hari habuze ububiko bw'uwo mwavu muri iyo ntara kuri uwa gatanu hakaba harabaye inama n'abajeje uburimyi imwaro aho bariko barabasigurira ku kamaro k'uwo mwavu imwaro ni nkuru twarungikiwe na Rora Ndikuriyo
Iyo fumbire ya Fomi ikoregwa mu Burundi ngo yumviriwe kubera umwavu w'ikizungu waho rugugwa hanze wasaba amafaranga menshi igihugu kandi rimwe na rimwe ntuze kugihe ubu ngo ubwoko bw'uyu mwavu bwitwa Fomi Imbura nibwo buriko burahabwa barimyi ubundi bwoko bw'uyu mwavu bwitwa Fomi Totahaza na Fomi Bagara ngo buzotangwa mu nyuma nkuko engineer Simon Sindayihebura umuhinga mu bijanye n'uyu mwavu abivuga bamwe mu bafundi b'indimo bo mu makomine atandukanye y'intara bavuga ko uyu mwavu washikiriye abarimyi watevye ngo bari bamaze gutera ibigori umuyobozi w'udandaji mu ihinguriro Fomi Egide Niyukuri nawe avuga ko bari babuze ububiko bw'uyu mwavu muri intara ya Mwaro ubu ariko ngo baraharose bamwe mu bakorera mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi muri intara ya Mwaro barifuza ko n'igitigiri cabazana uyu mwavu mu ntara coduzwa kugira ushikire abawukeneye kugihe ikindi ubu umufuko w'uyu mwavu urimo ibiro 25 bakifuza ko hoba ubundi buryo bwo gutekera umwavu mukemuke kugira n'ufise uburyo buke agure aha ujejwe ubudandaji mu ihinguriro Fomi avuga ko bazobaza icyimviro mu jikiranganje bujejwe uburimyi n'ubworozi imwaro rohandi kuri yo radio Isanganiro
Lurandi kuriyo tugukengurukire tuvenga mu ntara ya Mwaro tukubitire ngaho mu ntara ya Bubanza hari ubukene bw'amazi meza mu burere butandukanye bw'intara ya Bubanza aho usanga abashoboye kugura amazi meza yo kunywa batanga amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana atanu abanyagihugu bagasaba abategetsi n'amashyirahamwe abishoboye kubarosa amazi meza ngo yoba ari imwe mu nyishu zotuma badategwa n'indwara zituruka ku isuku rike buramatari arongoye iyo ntara amenyesha ko bariko barakora ibishoboka byose ngo kugira ngo abanyagihugu vuba bazoronke amazi meza ni nkuru twarungikiwe na Space Caritas Kabanyana
Nkoko mutumba wagihungwe muri komine Gihanga hari amabombo abiri yonyene ku banyagihugu barenga gato ibihumbi bibiri byumvikana ko abanyagihugu igihumbi botonda ku ibombo rimwe gusa abo twaganiriye batumenyesheje ko muri ayo mabombo abiri haza amazi make cyane aguma kama ngo nta masaha abiri ahera amazi akirimwo benshi bagaca bayaronderera handi nko mu migende ivomera indimo n'ahandi usanga bakoresha amazi mabi cyane abandi bakayatuma ku yindi mitumba ku mafaranga 500 ibido y'amaritiro 20 nkuko babitumenyesheje uwo mutumba ukaba ari umwe mu Kenya amazi meza no mu ntara ya Bubanza muri zone buvyuko muri komine Bubanza amazi minsi kiza cakorera abanyagihugu ba ku mitumba ya Rurabo niyo bihereranye bikora ku mazi yo muruzi Rurabo kiretse muri no minsi hateye ingwara ya korera babazaniye amatangi y'amazi meza baba barakoresha abanyagihugu bagasaba babishoboye bose gufasha kugira ngo bashobore kuronka amazi meza ngo ni naho ingwara zifatiye ku isuku rike izama zateye mu burere butandukanye zogabanuka buramatari w'intara ya Bubanza arizeza abanyagihugu amenyesha ko ariko hararangurwa ibikorwa bitari bike kugira ngo abanyagihugu nka bose bashobore kuronswa amazi meza Butoyi Terence Nobis aravuga ko nko mu kwezi kumwe gusa umugende Karinzi Gitanga Ngara uri kurubakwa kugira ngo ushobore kuzana amazi meza uzoba wuzuye kugira ngo abanyagihugu bo muri ako karere baronka amazi Space Caritas kabanyani Bubanza hadiyo isanganiro
amakuru yo mu makungu
ano makuru tuyarangirize kuyavugwa mu makungu aho tugiye guhera mu gihugu cy'Uganda kuri no wa gatandatu ni waza gusozerwa y'amahiganwa ya Sekafa ku batarenze imyaka 20 yaramaze iminsi ariko arabera mu gihugu cy'Uganda kuva igenekerezo rya 2021 ukwezi kw'icyenda mu rukino rwa nyuma igihugu cya Kenya kiza gutana mu mitwe na Tanzania mu nkino z'igice cya kabiri gicici cya nyuma Kenya yari yatsinze Eritrea igitsindo kimwe ku busa mu gihe Tanzania yasezereye igihugu cya Sudan yo haruguru ku bitsindo bibiri kuri kimwe muri ayo mahiganwa ya Sekafa ku batarenze imyaka 20 ngibiri Burundi bwagarukiye mu gice cya kane gishiri cya nyuma bukuwemo n'igihugu cya Kenya ku bitsindo bibiri kuri kimwe mu gihugu cya Cameroon umukuru w'igihugu w'ico gihugu Paul Biya yaraye afashe ingingo yo gufuta imitahe y'ubutungane kuri bamwe mu banyepolitike batavuga numwe na leta bakurikiranwa n'ubutungane muri abo banyepolitike uza kuyisonga ni Maurice Katumokto arongoye umugambwe MRC muvuma pour la renaissance Cameroun umugambwe wabaye wa kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka weze 2018 nkuko tubisoma ku rubuga rwa RFI Afrique abantu amajana 333 barabwa niyo ngingo ya laifashwe na president Paul Biya nibo bategekanije kuzotangura kurekugwa kuva ku munsi wa mbere windwi buca dutangura nayo mu gihugu cha Equateur inyuma yaho abashoferi batwara imiduga yo kunguruza abantu n'ibintu muri ico gihugu cha Equateur bihereje amabarabara basaba leta ko yo ibiciro byo kunguruza abantu ubushikiranganje bujeje gutwara abantu n'ibintu muri ico gihugu bwarayibwemeye kuganira nabo bashoferi abashoferi bakaba bari batanguye myerekano ku munsi wa kane wino ndwi turiko turasozera aho abashika 290 bari bihereje amabarabara mu gisagara ca Quito amashirahamwe atavuga rumwe na leta nako amashirahamwe adaranira ivyicaro vya politike muri ico gihugu bagiriza igipolisi ca Equateur ko baba barakoresheje ingufu muri iyo myerekano no mu gukoroza vya byose kubari mu myerekano ivyo bita gaz lacrymogène hamwe n'abantu ngo bashika 350 boba barahagaritswe n'igipolisi akaba ni ngaha duciye turangiza ano makuru twa twabateguriye kuri no mutaga ariko imbere yuko tuyarangiza muradutunga uro wa muhinga aherutse kuronka gashimwe ka Wangari Marta akaba yitwa Nizigama akaba yitwa Nizigama apana Nizigimana nkuko twari twabivuze muri ayo makuru ndabashimire rero mwese mu mutiza biri ndamushimire na engineer Albert Ndwayo ari karatuma amajwi abashikira mugira umunsi mwiza murakoze
Jean-Marie Vianney ngenda kumana